mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo y'ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nimeburiburi hagiye nk'abanyeshuri jana usanga hagaruka 90-10 bagaca basigarayo. Keshi iyo bavuye ugasanga barose udufaranga twishi bakabaraguze uturato bakagura n'izindi impunzu nyene nyinshi.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda aragaruka ahanini kukungene biyungunganya. Turabigaruka ko handi hato muri hagufi ya maradio yanyu. Ako tubabwire muri make ku butungane muri Uganda bwaraye burekuriye Perezida Yoweri Museveni w'imyaka 73 kongera kwitoza mu kiringo kigira gatandatu matora y'umukuru w'igihugu wategekanijwe mu mwaka w'2021. Ni nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere Museveni ashizeho itegeko rikuraho agace kavuga kwibwirizwa nshingiro y'uko ata Muganda arenze imyaka 75 yitoreza kuramutswa ico gihugu. Hamaze gushaha iryo tegeko, abatavuga rumwe bamwagarije ko ari uburyo bwo gushaka aguma ku butegetsi gutyo urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rubona kwitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Perezida Museveni akija ku butegetsi mwaka w'1986 yavuze ko indongozi zimara umwanya munini ku butegetsi arizo zituma Afrika idatera imbere. Iyo mvugo yiwe yagiye ihinduka uko ibiringo vyaza biregera imbere. Nk'igihe yariko yitoreza ikiringo ca gatanu mu 2016 yakuriye inkoni ku gishitsi, abari bazi ko agiye gutanga ubutegetsi ababwira ko umwanya wo gukinjura utaragera bivanye n'uko hari byinshi yasigura ko yifuza gukorera abanyagihugu gihugu bamwizeye. Ishami mpuzamakungu ONU ryatangaje ku bwaryo ko Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ititeguriye bikwiye kugira ngo itunganye amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 ku bwa ONU, mu gihe atagihindutse amatora ashobora kutizigirwa na bose. Ejo aho abagize akanama ka ONU kajeje umutekano n'amahoro bahura, intumwa idasanzwe ya ONU Leila Zirugi yavuze ko uko umwanya witera wegereza amatora gateka kazi na muntu ariko kagenda gatosekara, ibyumviro by'abanyagihugu bikanigirwa muri yo mi demokarasi nayo igasubira inyuma. Zerugwi yonge yavuga ko atakwizerana hagati y'impande mu vya politike zitandukanye kandi ko n'umutekano mu gihugu tifashe neza na cane cane mu bice bimwe bimwe biri mu buseruko bw'igihugu. Leta z'ubumwe za Amerika zasubiye kurekura imfashanyo y'imiliyoni 195 z'amadolari zahora zifashisha igisirikare cya Misiri yari yarahagaritswe kubwo kutubahiriza agateka kazi na muntu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri Leta z'ubumwe za Amerika yashikirije ku munsi wa gatatu kw'iyi ngingo kubw'intambuko zishemeye zakozwe na Misiri kuva mwaka uheze, harico gituma ishizweho ariko ntiyatomoye izo ntambwe izarizo. Umunsi umwe imbere y'uko iyo ngingo yo guteza urira Misiri ishikirizwa umurwi n'amashingamateka ya Amerika, ukurikiranira karere ko mu buseruko bwo hagati no mu buraruko bwa Afrika hagufi washikirije amakenga ufise ko Misiri itubahiriza agateka kazi na muntu na cane cane kuburagiza amenyesha makuru. Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abapfasoni bahurikiye muri koperative Unama ukore bagiza polisi y'u Rwanda kubambura ibicuruzwa byabo ku mpamvu batazi abavuganye n'ijwi rya Amerika bameze wako banakubitwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo busigura ko hafashwe ibicuruzwa byinjijwe mu buryo butemewe n'amategeko. Inkuru tuza kugaruka ko mu kanya mu buhinga bw'ivyuma barambwiye ko itarashobora kuboneka, ariko tukiri mu Rwanda mu rukurikirane rw'inkuru rw'ingene abarundi bahungiye muri ico gihugu yungunganya no musi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagendeye garaje impunzi z'abarundi ikora imidokari mu gisagara ca Nyamata.
Turagorora imodoka tukanazisiganirange tuzikora mu Japan cyangwa mu nyinko mudagi
turi muri garaje sana sana imodoka zishaje canke zigwaye niyo abarundi b'impunzi iri mu gisagara ca Nyamata mu ntara y'Iburasirazuba.
Dukora mécanique générale ba mécanique automobile, tukakora électricité automobile, tukirageza kuzigira nshasha ino gira umukiriya ajyoheko.
Nzige Masabo Jean Pierre atwari yo garaje arashima ko bakorana neza n'abanyarwanda naho batabura utugorane, ariko tudatewe nuko ari garaje y'impunzi.
Turakora nyene nk'abandi banyarwanda, ariko rimwe rimwe turahora n'ibibazo nyene mugabe bitatewe nuko turi abanyamahanga. Umuntu azaga ukamukorera akakwishura nabi ukihangana, hari aho gutwara ideni gatinda agateba kwishura, rimwe rimwe bakatubloka bikanga ko dukora nyene kabo turagerageza kubana n'abanyarwanda. Ni garaje ikora neza kuko turafise n'amasezerano n'ibigo bya leta, urumva kubanze batwizera kwishima ko ikora neza. Ndahubwo twa twimvira ko twokwagura tukarona kibanza kinini tukashiramwo n'ikibantu twagereza imodoka tugakishiramwo n'ahantu tushobora gukora ibintu bya sudire ko kibanza dufise muri namako ari gito.
Iyo garaje ifise abakozi 8 bose bazeye buraro n'uburamuko ngaho kandi barabironka nkuko bavyivugira.
Yego twe turabona ko tushaho kuramwe cyo dufungura amafaranga y'ishuri y'abana abakozi nabo gatunga imiryango yabo ikagenda neza.
Mwabyumvira umaze guhungira hano cyaje byanyanze gute?
Yego tumaze guhungira hano twaramaze igihe cyo turiko turakora mbwa kubera twari tuvuye Burundi tuza abarundi bahunze bafite umwuga gukora ivyo bintu turacye turegeranya ama turabahamagara abo twakuye mahama araho twari dusanganywe ngaha mu buhungiro nyine ngaha muji n'abandi twacyo fata nka specialist bavuye Burundi turabazana. Twe twabitanguye turi babiri mugabo twaramaze abamunani bose twegeranyije ubutumeze nk'ishirahamwe turareha amataxi nk'uko leta y'u Rwanda yabitekanyije.
Iruhande ryabo hari n'abandi badandaza ivyuma batoraguye hirya no hino mu bisagara mu mihana mu misozi canke mu mashamba iyo vyatawe nk'uyu mugabo. Nawe nyine navuga ko ari akazi katoroshe ariko kamutungira umuryango wiwe w'abantu batandatu atarenze gutega amaboko ngo asegerereze.
Gukora business yo gucuruza ibi vyuma scrap bibishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi vyuma bishaje. Nicyo nkora kandi naco kiradufasha turafungura turabayeho n'abana bameze neza nta kibazo. Turishura imisoro muri Rwanda Revenue twaragiye turafite patente nta kibazo na kimwe. Inzu irishurwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko.
Baterakamo n'abandi batarajijuka bagisuzugura imyuga canke bafise ubunebwe kwikangura ahubwo biteza imbere mu buzima bwabo bw'ubuhungiro. Pierre Claver n'inkuru Inyamata kubwishwe rya Amerika.
Tukira ku makuru avugwa mu makambi, impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bwa Tanzania zakiriye ugutandukanye akamo ka leta ya Tanzania kabasaba kwiyandikisha kugira ngo bahunguke. Ibindi kwino nkuru na James Jovin.
Ubwo butumwa bwatanzwe na buramatari w'intara ya Kigoma Bwana Emmanuel Maganga aho yaserukira urongoye urwego rw'impunzi mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Mutenderi kuri no wa kane ku ntumbero yo guhimiriza impunzi zose kwiyandikisha gusubira mu gihugu cy'amavuko Burundi kubera atawuzo sigara muri iyo nkambi. Yavuze yuko atamugambi wose uhari yo kujana impunzi mu gihugu cya gatatu kandi Tanzania itazosubira gutanga ubwenegihugu ku mpunzi. Kubw'iyo mpamvu inzira imwe sigaye no kwiyandikisha gutaha byanse bikunze. Bamwe mu bahaye ikiganiro igihugu cya Amerika bavuze yuko bakiriye nabi ubwo butumwa bw'igihugu cya Tanzania uhimiriza impunzi guhunguka kubera ibibazo byatumye bahunga bitarahera kandi bataribaza guhunguka kubera bataruhuka icyatumye bahunga.
Shimu cy'amakigo mukunta bakikomera putse cyena rya kiyena kuko avuze ko hageze ko duhunguka. Rero mbere nk'hajewe mu mutima ntibintu umubije kubera umva biboneka ko azaba baduhigiti abukiriho ngiye kwiga umugambi nyimba nomoka mbere umuryango nkomoka ndabyo nomokira nta bindi mbona nokora
cyewe navyakiriye nabi kuko nitware bwa ruhuke mu mitima kuko twaheruka guhunga kandi nivyo twahunze bitari bwaheri niho niyo mpamvu twavyakiriye na cyenshi mbona no tuzogenda nkuko babivuze kuko batubwiye tuve ngaha dusubira iwacu none bamaze kutwirukana nta handi twoja ni gusubirayo nyine
nagiyakiriye nabi bivanye n'ukuntu imyifatire y'ukuntu tusanzwe turi kandi umwe wese akamenya ikintu cyamuzanye ngaha numvise umwanya umwe ko bitameze sawa ni ukuvuga yavuze ku ijambo rivuga yuko dukitegerezwa guhunguka amashuri akugurwa mu Burundi mu kwezi kw'icyenda tugatangurana nayo abana bakagenda kwiga ku mashuri yo mu Burundi kandi abantu bagatangurana indimi zo mu Burundi
basavye abajejwe agateka kazi na muntu hamwe na HSR kuraba uko bobigenza kandi bayisabe Tanzania kudafata iyo ngingo yo gutahukana impunzi byanse bikunze kubera impunzi zifite uburenganzira bwo guhunguka ku bushake bwazo
iwe nitwoyisaba ko yoraba ukuntu yobigenza kuko n'umuvyeyi niyo yatwakiriye niyo yomenya ninge nibigenze kugira ngo natwe turonke amahoro leta ya Tanzania nayisaba kwitofata iyo ngingo n'ingogana n'ingoga yabanza kurindira ikarabayo biherere
cyo cyo saba hajeje gukateka kazi na muntu usaba ahubwo nyimba byokunda afumba bankura ngaha mugabo bashira handi ari tafauti na
no kuvuga ko bafite kuba rero ishyemeje ryo gutunganya ibazo by'impunzi bonyene bogerageza kuvugana n'abandi bari hejuru kugira ngo barabe ukuntu botwiyumvira ko natwe huko turimo turashaka gusubizwa mu gihugu kandi bamwe bamwe ibyo bahunze n'ubu ari byo bikihari kandi dushatse gutwagwa giturumbuka n'umuntu atari yiteguye ni nkuko twebwe twahunze ariko dutewe ubugira kandi
ku ruhande rwa leta ya Tanzania baramatari w'intara ya Kigoma bwana Emmanuel Maganga yaserukiye urongoye rwego rw'impunzi mu gihugu cya Tanzania muri iyo nama yahujije abarongozi b'inkambi amashyirahamwe n'impunzi zahungiye muri iyo nkambi yavuze yuko ubwo butumwa busaba impunzi gusubira mu gihugu cy'amavuko ari ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli nkuko babiganiriye na mugenzi we Burundi Pierre Nkurunziza mu kwezi kw'indwi umwaka uheze aho bahurira muri komine Ngara
tumekuja kwa salamu hii linalohusiana na salamu za mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katuna mutereero acha kuijambo mora mutima bijanye n'intasho ya nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cya Tanzania ati nimba mwibuka neza mu mwaka uheze ati nyiricyubahiro umukuru w'intara ya Tanzania yahuriye Ingara na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi barumvikanye ko igihe kigeze ko impunzi zahunze ziva mu gihugu cy'u Burundi igihe kigeze cyo gutangura gusubira mu gihugu
yavuze yuko igihugu cya Tanzania cyakiriye impunzi z'abarundi gikoresheje amasezerano y'ubumwe bwa Afurika n'amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi ngo n'amategeko y'igihugu cya Tanzania arekuriye impunzi kwinjira mu gihugu mu gihe ifite ingorane ariko iyo amahoro wabonetse impunzi zisabwa gusubira mu gihugu cy'amavuko ku bw'izo mpamvu yasavye impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu kwiyandikisha gutaha kubera ataburyo bwo bwose bwo gutwarwa mu gihugu cya gatatu kandi leta ya Tanzania ngo ntizosubira gutanga ubwene gihugu nkuko byari bimeze mu kahise
tupokea nyinyi kama wakimbizi kwa kutumia mikataba mikubwa miwili ati Tanzania yabakiriye mwebwe nk'impunzi ikoresheje amasezerano abiri amasezerano y'ubumwe bwa Afurika n'amasezerano y'ubumwe bw'isi yose ati imigwi yose itatu iremerana ko impunzi ari impunzi yinjiye muri Tanzania ku mwanya iyo amahoro abonetse bishobora gusubira iyo yagiva ati inzira yuguruye y'icyubahiro isigaye ni ugusubira mu gihugu cy'u Burundi
na ya heshima ni kurejea Burundi
Igihugu cya Tanzania kitegereje yuko gushika mu kwezi kw'icyenda barundi bose bazoba bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cy'amavuko mu nkambi y'impunzi Mutenderi James Jovini igi ya Amerika
akoze James Jovini turacari mu gisata c'impunzi ubutubandaniriza muri Uganda ikibazo c'impunzi mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari kitibonekeza gusa mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda nko muri Uganda zimwe mu mpunzi zituruka mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaba mu ikambi ya Nakival zivuga ko zitagifitiye icizere cyo kumutekano uzigera uboneka mu gihugu cazo kugira ngo zitahuke umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aherutse muri iyo nkambi kugirana ikiganiro na zimwe muri izo mpunzi z'abanyekongo.
Nje nitwa Ndirere Mungu John, hano mbamaze imyaka 12.
Uturuka muri Kongo mu gace ka Kongo
ka Binza. Ntabwo nasubira yo ariko kandi sinzi niba bashobora kunyemera ntabashobora kunyemera ku Buganda mbese turi ahantu tuba mu gihirahiro ntituza ahantu dushobora kuje
ariko mwumva ko igihe kizagira mugasubira muri Kongo
muri Kongo se wewe iyo urebye nkawe umunyamakuru kandi ukunda gutembera we buri gihe ubona Kongo izatungana ryari n'iryari Kongo izagira amahoro ko byitwe byatuyobeye siki niyo bana batubajije bati binize iki byaratuyobeye iba hano mpamaze imyaka twahasanze abandi baje mbere yacu bashobora kuba amaze imyaka irenga 24 irahari abo nabo baje bavuga bati ejo turasubira muri Kongo natwe tuhamaze imyaka 12 twaje tubwira abana bacu ngo baracyasubira muri Kongo kandi uko turaho ngaho kumupaka abandi baraza bavuga bati byacitse twabwira abana bacu ngo bazasubira muri Kongo koko
sinamenya reka numve nda mugezi wawe Bosco ne bari nawe ariko abyumva
nje nahunze mva muri Jomba muri zone ya Rutshuru nje kubwanje sinshobora gusubira Kongo kuko uko wumva twebwe tuvuga ikinyabwisha kandi ikinyabwisha gisa gifitanye isano n'ikinyarwanda bagenzi bacu bandi b'abakongomani ntabwo twemera nk'abakongomani nanga mu nkambi turimo ugerageje kubaza abo bandi bavuga indimi zindi zitari kinyabwisha bashaka kugira ngo aba banyabwisha n'abanyarwanda kandi na Kongo nkiriyo hari imishikirano myinshi yagibaho haje nk'umuprezida akavuga ati abanyabwisha mbemera nk'abakongo hazundi agapinga akavuga ati abanyabwisha saba Kongo mana ahubwo n'abanyarwanda rero urabona mu gihe ibyo bibazo bikiriho nje sinshora gusubirayo
nitwa Nzitonda Gasasira naturutse muri Bweza muri Rutshuru maze imyaka hano 11
muri imyaka 11 hari cyo wumva cyahindutse mu rugo muri Kongo ushobora wumva ko ushobora kuzataha
ndacyahindutse aho kugira ngo bihinduke ahubwo birushaho gukomera mu byukuri ngo kubagenze banje babivuze sinjora gusubirayo mu myaka 11 mazanga sindasubirayo n'umunsi n'umwe agatima ngaho kagize igihe cyo kugaruka kuba nasubirayo numva ariho bikomeye
Niki wumva cyakorwa mu gihugu cya kugira ngo amahoro arambe hanyuma wumve wataha utikanga
Je numva naco nakora kuko sindi umutegetsi
aho cyakorwa n'abategetsi cyakorwa cyakora ibibazo niki
Numva ko ibubo bashobora kwicara bakarangiza ibibazo byabo nk'abantu bashinzwe umutekano gw'abantu
Muri kumwe n'undi mugenzi wanyu kandi wowe witonde
Je nitwa Bosco Serim ndo mukongomani wacu ni Bunagana
hari ya mupaka
ngaho kumupaka kubimpunzi umuntu akamara imyaka 12 ari mu buhungiro tari kuvuga ngo abanze igihugu cabo ahubwo abayanze ibyo yaboneyemo ubwo nkanje kumbyira ngo ngire umutima go kuvuga ngo nasubira iwacu ibyo ntasinze uko byagaruka
ariko aho tuvugira hari ahantu mwaturutse ubu hari abantu bahatuye hari abantu bariyo bose ntabwo bahunze ngo bashye
okay hari abantu bariyo urabona amahirwe gumuntu sigo gundi buraca ukumva ngo furani bamwishe bugaca runaka yapfuye bamukebye abandi ari kubajana mu shamba tekereza ko ibyo byumvaho ubwo rero ntawambira ngo nsubire mu bwo buzima buriho kandi kahahondi nubwo tamerewe neza ariko afazari ntabwo bwaca ngo tekereze ngo tuburaca wenda barange oya ari kiriya
wowe niki wumva cyakorwa kugira ngo hari abaturutse muri Kongo ibibazo bikemuke mu gihugu cyose wumve wataha ufite ndagadura ufite umudendezo
nta kintu gihari gishobora gukorwa muri iki gihe cy'abanyafurika birayoberanye kuko impunzi ni nyinji hano muri Afurika yo hagati abo bise nibo bari kurwanira ibyo biryoshe bigatuma twe tutagira amahoro
none amaherezo azaba yahe
nuko imiryango yabibumbye na renizo zo imiryango yabibumbye yakwicara ikumvikanisha bari abantu hakabaho demokarasi abantu bagasaranganya bakariga ukuntu abaturage bagira amahoro
boss umuti ni wowe umuti w'ikibazo cya Kongo uzaturuka he
nje ubundi mbona umuti w'ibazo bya Kongo araba kongomani ubwabo kuko baretse kwikunda akamenya ngo uko akeneye kubaho nundi akeneye kubaho hari umugano uvuga ngo na nyina wundi yabyaye umuhungu najya ngo ikintu bita kwikunda kive mu bategetsi bayobora Kongo ndetse n'ikintu cyitwa kwikunda kive mu yandi moko yibwira ko ari bo bakongomani buzuye bamenye ko n'andi moko yose ari muri Kongo ari abakongomani n'ibindi bihugu bidukikije bikareka gukomeza kwivanga mu bibazo bya Kongo cyane
ibihugu bikikije byivanga mu bibazo bya Kongo mu buhe buryo
nashaka kugisubiza ishobora kuba warigeze kumva intambara y'u Rwanda na ya Uganda bararwaniramo none nkubwo barwaniraga muri Kongo bari gupfiki ku cyo gihugu kitari cyabo Uganda n'u Rwanda bari bagiye gukora iki muri Kongo ubwo ntibumva ko babivanze mu bimwe muri Kongo bagiye kuzambaguza Kongo kugira ngo abantu bavi wabo baje kurwanira mu gihugu kitari cyabo none bari bagiye kwica iki bari bagiye kwica abaturage ba Kongo ibisasu barasaga ryagwaga he ku muturage wa Kongo abaturage ba Uganda n'abaturage ba Rwanda bari bifitiye amahoro
Nuko rero arakoze mugenzi wacu Ignatius Bahizi ku kiganiro yagiranye n'izo mpunzi z'abanyekongo zahungiye mikambi ya Nakivale mumvise ico bagona kuri kazoza k'igihugu cabo no kuri bo nyene mukanya duca tubahakanya mutashabanya Jogi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wa mbere twakire ku murongo wa telefone ni Melkiade Melkiade kaze ku Jogi Amerika
Hello
Ego ikaze Melkiade
Ego namwe murakoze ahuye ndi ibujugura mu Burundi mu Kamenge
Mu Burundi mu Kamenge kuri Gardinora Majahe ha muri ko hakorera udufi
Inga mu gituro nyene mu gituro haruguru ya Gardinora ni hondi
Utwara umuduga wunguruza abantu
Ndumunye shule niga kuri ene simvuye ku ishure ndi media GMSS.
Eh wati uca gufata kayaga.
Yawo yahubwo nda aruhuta ndi muhira.
Eh. Nuko Melkiade no musuka aba wifuza gutasha abande.
No musi hariho umuhungu twiganye ari muri Tanzania.
Eh.
Ari mwikambi. Nazanga nyene ndamutaje bamwita mugira neza Floribert.
Mhm.
Ngombe ayo ko iburundi dukomeye atangorane.
Mhm.
Ari nundi muhungu kandi nawo nyene twaze tibana bitango manziza none ndasi ari muri Kenya.
Mhm.
Awe kandi ndamutahije ti ni Melkiade amutahije uwo bahoze nyene bagendana.
Mhm.
Bo
bose kabipuriza ikiga Melkiade.
Bote ndavi purije kweri kugira magara meza nuko bazogaruka ino mu Burundi ama tugasubira tukabana nk'ubwa mbere nkuko twari twoze twarakuranye twarigaje twaricanye ngo nawe ishuri.
Urakoze ugira umwisi mwiza ngaho mu Kamenge na wewe tukwifurize ko bandanya uranigwa.
Aba murakoze nanga kuri ya Amerika.
Mhm. Tose kandi na Nathanael ku mundi murongo wa telefone kaze Nathanael.
Yego murakoze.
Mhm uherereye
ndai Zambia Lusaka
muharavugwa makinga ho Zambia Lusaka
nandi
sabwe
atakawe gusana
eh akabeho
eh
ni gihe cimbeho canke ni gihe cakazuba
ah ni gihe cimbe
ni uko rero ha mugashaka gutasha abandi no munsi
ah ubwami nazara gutasha papa na mama bari mu rumonge
mhm
Nakacha umugenzi twarero ari mu rumonge.
Mhm.
Bageza nga Zambia ngacha bakuru banje turi kumwe Kotea, Lindisi, Gezire.
Mhm.
Jukana anyumva bose.
Mhm. urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza na Tanyela ngaho muri Zambia. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Bakunze bijwi rya Amerika ni nonga hadusozere ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cumi wa gatanu. Mwakoze mwe mwariko muratwumviriza aho mwari muherereye. Bakoze bamenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke imbere yuko yamara duhana gahindukira. Nubatumira mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Muri vyo harimo ikiganiro muri Isanga muza kurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe. Igihe c'isaha cumi na zibiri tubaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha imwe n'igice aza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe kandi mubandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Turabasigiye kano karirimbo na Diane Nahazwe Macbill Yabiro yegeranije amajwi ya Genia Kalis nawe amufasha muhinga bw'ivyuma. Twemi tuifurize weekend nziza no kururanirwa. Tubasigiye kano karirimbo ka Sadbi umuririmbyi w'umurundi Satura Maba.
My name is Satura, I'm from Kenyan Empire. It's Satura, I'm from African sound. Did you check and check in a bum and a walk and a water twice a week? But you're poor and the young and the meme and the fire, my mama. It's me, Hakuna Wagina.
turama